Iri ni ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi ndabaramukije aho muri hose. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Naho mu Rwanda mutwumvira kuri FM 88 n'ibice 3 no kuri FM 104 n'ibice 3. Ikaze mwese kuri radio yanyu.
Muri football baba hari ibintu bitatu. Ari kunganya, ari gutsinda no gutsinda. Vraiment uno munsi twakinye muhira twanganya icyo ariko yindi match vraiment ari ishobora kugwa imachi irahinduka.
Uwo ni Hussein Bwero, umutoza w'ikipe Olympic Star yo mu Burundi, avuga ko afite icyizere cy'uko ikipe izatsinda ubwo izajya Wagadugu muri Burkina Faso. Ni nyuma yuko ayo makipe yombi anganyije mu mukino w'ejo wayahurije mu Burundi. Iyi hamwe n'izindi nkuru twabateguriye turazigarukaho ku buryo burambuye mu kanya, harimo inkuru yerekeye iserukiramuco ry'amahoro mu mujyi wa Goma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turabagezaho rero mu kanya, mugume hafi ya radio yanyu. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Amakuru uyu munsi mwateguriwe kandi muragezwaho na mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana. Aloyizi, waramukanye Imana.
Waramukanye Imana Jeni, ndamutse n'abaduteze abiri. Tuyahere mu Bwongereza, ikibuga cy'indege gitoya cyo mu gisagara cya Londres City cegereye umurwa mukuru w'Ubwongereza carugaye ivyifata kibanze jo ku munsi w'Imana. Ni nyuma yaho hatorewe bombe itaturitse mu bombe zatewe mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Abategetsi b'ico gisagara bavuze ko iyo bombe yabonetse mu gihe hariko hakorwa ibikorwa hafi yaho yaho indege zirwa kuri ico kibuga c'indege. Igipolisi kivuga ko kiriko kiraraba ingene co zuri iyo bombe mu kuzimata ntambamyi iteye. Amabombe aharurwa mu bihumbi niyo yatewe n'abadage ku murwa mukuru Londres w'ico gihugu c'Ubwongereza hagati y'ukwezi kw'icenda k'umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo ine n'ukwezi kwa kane umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo ine na rimwe. Tukiri mu vy'indege, ingenzi 35 zari mu ndege y'Uburusiya hamwe n'abari abakozi bayo 6 bose baguye mu isanganya, bikaba byatangajwe n'abategetsi mu biro by'Uburusiya bishinzwe gukora amaperereza ku mpanuka zerekeye gutwara abantu n'ibintu. Iyo ndege yari imaze imyaka 70 yaburanye n'ivyuma bicunga ibirere iminota mike imaze guhaguruka ku kibuga ca kabiri mu bunini c'umurwa mukuru Moscou cahitwa Domodedovo. Iyo ndege y'isosiyete Saratov Airlines yari ivuye ku kibuga c'indege c'i Domodedovo yerekeza mu gisagara ca Orsk aho yakoroka hafi ya Argunovo, ni ku birometero hafi 80 mu bumanuko bushira ubuseruko bw'umurwa mukuru Moscow. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yarungitse ubutumwa bwo kwifatanya n'imiryango yabuze ababo, bikaba byavuzwe n'umuvugizi wiwe Dmitri Peskov. Icateye iryo sanganya kugeza ubu ntikiramenyekana. Muri Afrika, umukuru mugambwe ANC uri ku butegetsi muri Afrika y'Epfo yatangaje ijo ku munsi w'Imana kuwo mugambwe ugiye gutunganya inama yo kurabira hamwe kazoza ka Perezida Jacob Zuma yagirizwa ivyaha bitari bike. Cyril Ramaphosa yavuze ko yatumye ko inama y'uwo mugambwe ku rwego rw'igihugu kuri uyu wa mbere kugira abashikirize aho Perezida Zuma ahagaze nk'umukuru w'igihugu. Twibutse yuko bagiraniye ibiganiro mu ndwi iheze. Ni mu gihe rero Ramaphosa hamwe n'abari kumwe nawe muri ANC basaba Perezida Zuma gutanga imihoho. Ramaphosa yagize ati, abanyagihugu bacu bakeneye kwiga ikibazo kiva mu nzira. Inama nicyo izobigamije gukora, ni ukuvuga inama yo kuri uyu munsi wa mbere. Ivyo yabibwiye abanywanyi b'umugambwe ANC mu gisagara cya Cape Town ejo ku munsi w'Imana. Igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu n'icita ku mpunzi n'abimukira OIM gitangaza ko ibihumbi vy'abantu bamuka muri Ethiopia babandanya kuja mu gihugu ca Yemen aho baronderera ubuzima bwiza, naho ico gihugu nyene ca Yemen kiriko gitabagurwa n'intambara. OIM itangaza ko abimukira barenga ibihumbi 87 benshi bamuka muri Afrika bashitse muri Yemen mu mwaka uheze. Izo ngendo bazifashwamwo n'akagwi k'abagize umwuga urudandazwa rw'abantu. Muvugizi wa Yemen Joel Milman avuga ko ubwato bune butwaye abimukira 632 bagizwe n'abagabo hamwe n'abagore bamuka muri Ethiopia bashitse ku nkengera z'amazi ya Yemen ku munsi wa gatanu. Mushikiranganji wa mbere wa Israeli nawe Benjamin Netanyahu yashikirije jo kumusi w'Imana ku igihugu ciwe cateye bikomeye abasirikare ba Iran na Siria bari muri Siria, kandi ko azobandanya arwanya abazomusotora bose. Abivuze inyuma yaho Siria ikororeye indege y'intambara ya Israeli inshuro ya mbere. Israeli itakaje indege y'intambara kuva mu mwaka w'1982. Mudereva w'iyo ndege yarashoboye gusimba arava muri yo akiri muzima imbere yuko isambukira muri Israeli nk'uko bishikirizwa n'igisirikare cya Israeli. Israeli itangaza ko yateye ibirindiro birenga 10 vya Iran na Siria muri ico gihugu cya Siria. Israeli rero kavuga kandi ko yakoroye indege itagira umudereva ya drone yarungitswe iva muri Siria inyuma yaho yinjiriye ku butaka bwa Israeli hari ku munsi wa gatanu. Ibiro bya Perezida wa Leta Zunze za Amerika White House byatangaje ko bishigikiye uburenganzira bwa Israeli bwo kwivuna umwansi. Amerika ikaba yasabye Iran hamwe n'ibihugu bifatanye kudasomborotsa Israeli bagakorera hamwe mu kuronderera amahoro ako karere.
Urakoze Aloyse. Nshuti rero hari namwe makuru havugwa hirya no hino ku isi mugejweho na Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi no kuri internet, site yacu ni www.radioyacuvewa.com. Radio Ijwi rya Amerika dukomereze mu mujyi wa Goma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku makuru yerekeye iserukiramuco ry'amahoro. Ni iserukiramuco ry'imbyino n'indirimbo rifite insanganyamatsiko igira iti tubyine tugamije impinduka turimbire amahoro. Inkuru irambuye muregezwa na mugenzi wacu uri Goma Claude Ganza Munyamagana.
Kuri College Mwangiri rwagati mu mujyi wa Goma abantu bari sinzi bitabiriye iserukiramuco ry'amahoro Amani Festival 2018. Mu mihanda yerekeza imwanga abantu babisikanaga n'ibinyabiziga ari benshi kandi ku marembo hari umurongo muremure bamwe bagura amatike abayafite nabo binjira umwe ku wundi. Bamwe mu bitabiriye iserukiramuco bavuga ko babategerezanyije amatsiko iki gikorwa kimaze kumenyerwa muri uyu murwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, intara iri muzashegeshwe n'intambara zimaze imyaka ibarirwa muri 20. Queen Diane n'umwe muri bo. Icyanshishikaje mu by'ukuri naje kwirebera ibibera ibijyanye n'ubugeni n'indirimbo. Narinze umuhanzi Fere Gola wenyine ndashaka kumenya n'abandi. Niki wumva cyakorwa ngo haboneke ituze? Kugira ngo ibintu bihinduke birasaba ko buri wese abigira mu ruhare. Hakaba impinduka mu bijyanye na politike, ubukungu, imibereho n'imibanire. Umusanzu wa buri wese rero urakenewe kugira ngo konge ihinduke. Bamwe mu bagize imiryango iharanira amahoro itegamiye kuri leta nabo bitabiriye iserukiramuco bavuga ko kubaka amahoro, ubworoherane n'ubwiyunge ari ingenzi ku baturiye akarere k'ibiyaga bigari. Riziki Charlotte n'umwarimu n'umushakashatsi mu muryango Living Peace ukorera mu bice bitandukanye bya Congo. Kuri we kubaka amahoro bisaba kubanza kuyibonera umuntu ku giti cye noneho akabona kuyasakaza mu bamukikije. Cyakora asanga hari intambwe imaze guterwa mu mibanire y'abaturage bo muri aka karere k'ibiyaga bigari. Aragereranya uko bimeze ubu n'uko byari mu myaka yabanje. Mbere wasangaga hari ubwoba mu bantu bagatinya no kuza muri iri serukiramuco. Byasabaga ko haba hari abapolisi benshi cyane kugira ngo barinde umutekano. Ariko ubu ngubu ubona ko bigenda birushaho kuba byiza, abantu ntibagitinyana. Ariko mbere batinyaga no gusuhuzanya, nkaba ntasuhuza umunyarwanda narabishyizemo. Ariko ibyo ndiho mbona uyu munsi ndabona ko hari intambwe, amahoro aragaragara. Iri serukiramuco ryitabiriwe n'abaririmbyi n'ababyinnyi bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu Rwanda, Uganda na Kongo Brazzaville. Umwe mu bari bategerejwe na benshi ni Kazimir Zaozoba, umunyakongo Brazzaville w'imyaka 64 y'amavuko. Yavukiye i Goma kandi aririmba ku ngingo zikangaranya abantu zirimo nk'urupfu, intambara, indwara n'izindi, ariko mu buryo bujya gusa nk'urwenya. Zao avuga ko adashyigikira intambara n'imvururu z'uburyo ubwo ari bwo bwose.
Je nagarutse
kuririmba amahoro. mu ndirimbo zanje zose ndirimba amahoro gusa. Iyo ndirimba Adamu na Eva mba mvuga amahoro iterabwoba, ibyo byose ndabyamagana. Na amahoro gusa rwose bijyanye n'injyana ndirimba n'uburyo mbyinamo. Ntabwo twamara ubuzima bwacu bwose turira. Biba binakeneye uko duseka tukabyina, nubwo rimwe na rimwe haba hari akaga katwugarije. Umuhanzi n'umuririmbyi zawo Afrika isangiye amateka kandi kuye gushaka ibisubizo mu buryo bundi butari intambara n'amahane.
L'Afrique est unie par la même histoire. Ne pensez pas que quand il manque l'eau à Goma.
Afrika ihuzwa n'amateka amwe. Ntuzibwire ko waboza amazi Goma i Brazzaville ho bayafite. Ntuzagire ngo umuriro uracika guri kigoma na i Brazzaville siko bimeze. Ntekereza ko tugomba gutuza igihe tukagihe igihe. Igihe burya gikemura ibintu byinshi. Ntawe uzi ikije ubundi hatubikiye, sindi umupfumu, ndi umuririmbyi gusa, sinakora politiki. Icyanzanye gusa ni ukubabwira ko kuba mu mahoro, kuba umwe no kubana burya ntako bisa. Intambara ntizikemura ibibazo.
Vivre ensemble c'est merveilleux. Quand je dis que la guerre ce n'est pas bon. La guerre ça règle pas le problème en vrai.
Muri iri serukiramuco ku nshuro ya gatanu ririmo abahanzi batandukanye, harimo n'imiryango mpuzamahanga irimo y'ubutabazi kimwe n'imbere mu gihugu igenda imuri kibyikora. Ni serukiramuco rigomba gusozwa hanatanzwe inkunga yo gushyigikira imishinga y'urubyiruko. Muyigira ku 10 gihatana, ine ya mbere izatora mu izahabwa $2,500 by'amadolari burumwe mu rwego rwo gukangurira urubyiruko kwihangira imirimo aho gushorwa mu ntambara n'imitwe igamije inyungu zayo. Ku munsi wa mbere w'iserukiramuco abaryitabiriye babarirwa mu 12,000, naho ku munsi wa kabiri ryitabiriwe n'abantu 10,500. Kuri iki cyumweru nibwo umuhanzi Jose Chameleone wo mu Uganda susurutsa abitabiriye. Tubyine tugamije impinduka, turirimbira amahoro, niyo ntero ya Festival Amani ya 2018 ku nshuro ya gatanu. Iri serukiramuco kandi ryitabiriwe n'abaturutse ku yindi migabane nk'Uburayi, cyane cyane mu Bufaransa. Claude Ganza, Munyamagana, Igoma mu Burasirazuba bwa Kongo Kinshasa, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Urakoze Claude kuri iyi nkuru. Abahagarariye ibihugu bya rutura muri Kenya harimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika baraye basohoye itangazo bavuga ko igihugu cya Kenya kigeze mu mayira abiri. Barasaba abatavuga rumwe n'ubutegetsi kwirinda gukoresha ingufu mu gusaba ibyo bifuza. Leta yo bayihamagarira kubaha ubutabera no kudahungabanya uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza uri Nairobi muri Kenya yabasomeye iryo tangazo.
Muri iyo tangazo abaseruka ibihugu vya rutura muri Kenya harimo Robert Frangodeka aserukira Amerika muri ico gihugu bemeza ko Kenya ari igihugu kidasanzwe. Bagira bati twebwe kuba hano nk'abadiplomate turabona ku munsi ubwitange no kurondera imirimo mishasha abanyakenya bagira inguvu no kuvumbura ibintu bishasha hamwe n'intambwe ya demokarasi Kenya yagize kuvironso kwikukira. Babandanya bavuga kwiyo ntambwe n'ibindi byinshi Kenya yashitse ko vyatumye kibi gihugu cicitegererezo n'ufatiro mu karere muri Afrika mbere no ku isi yose. Bashikiriza ko nk'ibindi bihugu byose byemera demokarasi n'ivyo baserukira birimwo demokarasi ya Kenya itaragera ku rugero rutunganye rwose. Ariko banasigura ko ishobora kandi itegerezwa kuguma ari isoko ry'inkomezi kuri bose. Abo ambasaderi baserukiye ibihugu vya rutura muri Kenya bamenyesha ko batewe umutima uhagaze n'ibiriko biraba muri politike ya Kenya kuva mu minsi heze. Bavuga ko yaba leta canke batavuga rumwe nayo bafashe intambwe zituma inzego z'igihugu zikinyizwa mu bwigenge bwazo hanyuma zigakwegera abanyakenya kwicamwe ibice. Uturorero batanga n'utwara Ira Odinga yimitse nk'umukuru w'igihugu aho nyanze bwizwa nshingiro yemeza ko hagarariye hamwe n'inyifato ya leta yo kugara ibinyamakuru kwa kapasiporo indongozi zitavuga rumwe n'ubutegetsi kwanka gushira mu ngiro ingingo za sentare no kwirukana umunyamategeko azwi cyane Miguna kandi leta ariyo yarijejwe guhagararira ubwigenge bw'abantu bose hisunzwe amategeko idakumiriye. Bemeza ko bakunzi bose ba Kenya ikari gihe cyo gutera kamo ko gutabaza ibintu bitarayangara. Abo baserukiye ibihugu vya rutura muri Kenya mu itangazo ryabo ntibaryo umuntu wa bagira bati irari ry'abanyepolitike ririko ryaka inkomezi inzego z'igihugu ryongera ricagagura imigozi y'ubwiyunga abanyakenya bubatse buke buke imyaka itari mike. Basigura ko kugira ngo demokarasi igende neza abatwarira abanyagihugu bose hanyuma mu gihe abatwarwa batemeye ibyo abatware bikirwa atamaraso abanje guseseka. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi nabo bavuga ko bahari kugira ngo leta yisuzume hatagenda neza nayo ibinyamakuru vyigenga n'amashirahamwe adahanirije cyaro vya politike bagatuma abantu bamenya ibiriko biraba no gufasha mu biganiro ivyo bigatuma imigambi y'igihugu itera imbere kurusha. Bashimangira ko Kenya igeze mu mayira abiri mu rugendo rwayo rwa demokarasi bakagira bati indongozi zayo zitegerezwa gufata inzira nyayo kugira ngo icyo gihugu gitere imbere. Mu kurangiza basaba leta ya Kenya kubahiza ingingo zose za sentare no gukurikiza amategeko mu gihe ijuriye canke iziyamirije. bayibutsa kandi kubwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro bw'itangaza makuru n'ubundi bwigenge bwose bwa kiremwa muntu butegerezwa gukengerwa harimwo ubwo kugira imyiyerekano mu mahoro maze inzego z'umutekano zikirinda gukoresha ingufu mu kuyibuza abatavuganwa n'ubutegetsi nabo basabwa kwemera ivyavuye mu matora yo kwa 2026 ukwezi kwa 10 mu mwaka uheze bakanashira mu mitwe yabo ko Uhuru Kenyatta ariwe mukuru w'igihugu ca Kenya William Ruto nabo akabicegera ca president abo batavuganwa n'ubutegetsi babwirwa kandi kwibara urufunguzo rwa vyose mu biganiro bo n'abandi banyakenya benshi bifuza ikindi haba ambasaderi bibutsa batavuganwa n'ubutegetsi nuko gukoresha inguvu no guca ku bintu bwizwa nshingiro kugira ngo bashikire ubutegetsi bitemewe na gato kundunduro ya vyose abaseruka ibihugu vya rutura muri Kenya bavuga ko bazobandanya bafasha igihugu ca Kenya ibihugu vyabo biriko bishora mu mitahe kandi bizeye kazoza keza kacu ariko ko abanyakenya ubwabo ariyo bazotegerezwa gutorera umuti ibibazo vy'igihugu cabo eroje buri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika
Chuti zijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ubu noneho n'umwanya makuru ya sporo n'imikino. Tuyahere mu Burundi muri kumwe na mugenzi wacu Evariste Nzikobanya.
Urukino rwahuje Olympique d'Art ku ruhande rw'u Burundi l'Étoile Filante wo muri Burkina Faso ku munsi wa gatandatu w'indwi twaraye turangije ni rumwe mu nkino z'imirwi ya Afrika iyo nayo ihiganirwa igikombe mpuzamashyirahamwe Coupe de la Confédération de la CAF urwo rukino rwitabwe n'abarorezi benshi ku kibuga citiriwe umugabo Ludovico Rwagasore Bujumbura rwarangiye ata murwi winjije uwundi umurwi Olympic Star wari kukinire muhira vyarabugoye guca mu ryahunye abakinyi b'inyuma ba Étoile Filante umumenyereza wa Olympic Star Hussein Wero yashikirije ko naho vyanse I Bujumbura bishoboka iwagadugu mu rukino rwo gusubiza
muri football babari ibintu bitatu ari kunganya ari gusinda no gutsinda vraiment uno munsi twakinyi muhira twanganyica ariko yindi match vraiment ari sishobora ku match irahinduka
uno musi habuziki
urabona uno musi vraiment no vuga yuko twakinye n'umugwi waje kuzibira niyo ngorane urabona nica nababwira abahungu banje bafata umupira kuguru kubera kugira turondeye gusinda ariko vyiranze dushobora tuhanganye je uno musi muhira arige tugiye iwabo muri Burkina Faso ashobora kuronka insinzi
ni giki mugiye guhindura kugira ngo maronke insinzi hari wagatuko
urabona tutegeza kurondera imaje ino iyi match ino musi sivyo twetije turi kumwe nabandi tubona ingene tuzugira paske match rutu
abakunzi ba Olympic Star bari baje bavi muyinga ku kilometero birenga 200 ntibashimye ukunganya ku murwi wabo bafise ubutumwa kubamenyereza kubakinyi no kubarongozi b'umurwi wo mu ntara yo mu buraruko bw'u Burundi
twebwe ikintu dutuma abakinyi imbwiye cyo gusubiza tubatuma umusaruro niba jabro kinafaso bazozane ibitsindo kandi ni lazima babizane ko bamaze kubona inkino yabo ngene bipanga n'umutoza wacu Welo turamushima kandi nuko nyene nawe umwimbu azowuzana
mbega muzoshika umugwi Olympic Star ntubandanye mu rukino rugira kabiri muzosha mudebukirwa canke muvuga muti ni ntango
nituzega rudebukirwa na gato umugwi Olympic Star turawizeye n'umugwi wacu naho utsindwa tuzogume nyuma
igiki musaba rero abarongoye umugwi kubijanye no gutera imbere ku mugwi Olympic Star
icyo dusaba abarongoye umugwi dusaba ahubwo babafate mu ntege icyo baba bakeneye cyose bakibaronse kuko baje gukina nabo bafite courage baje mu kibuga tangwane bafise kuko umukinyi agiye mu kibuga afite stress n'ugukina kina nabi ndateye akamo abarongoye umugwi bose bimuyinga bawite ho kuko uhagaze neza
ku ruhande rwa Etoile Filante ho akanyamuneza kari kose kubona baranganije na Olympic Star ibigiye kuba inguvu zo kwitegurira ukino rwo kwishura nkuko umumenyereza w'uwo murwi Bulemo Kabore yabibwiye abamenyesha makuru ugo rukino rurangiye
musabe ko le fo c'est une grande équipe malgré les conditions de voyage difficiles que nous avons effectuées
dojije gukina n'umugwi ukomeye murazi ko n'urugendo twagize rutari rworoshe ariko byose nibaza ko bizomenyekana mu rukino rwo gusubiza twaronse uburyo bwo gutsinda ariko biranka ariko twagerageje kuzibira kugira ntidutsinde ndashimiye abakinyi banje bakoze ibishoboka kugira ntidutsinde byari bikenewe ko tuzibira kuko abo twakinye bashaka gutsinda icyo tugiye gukora no kwitegurira urukino rwo gusubiza urukino rwo gusubiza rero ni mondwi zibiri ibagadugu ku mugwa mukuru wa Burkina Faso Bujumbura Evariste Nzikubanya nka ijwi rya Amerika
Urakoze Evariste. Tuve mu Burundi tujye mu Rwanda mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda nawe advitiye amakuru ya sporo n'imikino.
Mu mpera z'icyumweru gishize hirya no hino muri Afrika hatangiye imikino yo guhatanira ibikombe bya Afrika ku maclub. Amakipe abiri ahagarariye u Rwanda nayo yari yaserutse mu mikino ibanza yabereye kuri Stade National Amahoro i Remera. Ejo ndi kwa gatandatu mu irushanwa ry'amakipe yabaye aya mbere iwayo, ikipe ya Lyon Sport yakiriye ikipe ya Lydia Ludique Burundi Sport for Africa yo mu Burundi. Abakunzi ba Lyon Sport bari biteze ko ikipe yabo yatsindira ku kibuga cyayo ikazajya Bujumbura mu Burundi yitwaje impamba ihagije ariko siko byagenze amakipe yaguye miswi aranganya igitego kimwe kuri kimwe igitego cya Lydia Ludique Burundi Sport for Africa cyatsinzwe na Jamal Bazunza kiza kwishyurwa na Hussein Shaban Chabarara wa Lyon Sport Emmanuel Bankuwiha Bahimba Mayere umutoza wa Lydia Ludique Burundi Sport for Africa yatangaje ko intego ye muri uyu mukino ubanza yari yo kurinda izamu
Objective yiwanje nanjye ukina na Rayon Sport narinzi uko go minimum ndabatsinda cyane ntegariza urabona ko vyashitse ndashimira Imana ibanga no kugira nakoresheje je na jengaha ko kuzibira kugira sina kese amagori menshi ico gituma nariko ndabwira abakinyi twebwe aha simuhira aba bariko bakina bafise na bakinyi 11 mu kibuga mugabo ariyo abafana babafasha nga abo bafana arico baba bafasha ku ekipe iri kwakina ico gituma nagerageje kubabwira tuzibire cyane nitwatake
Uriye Karikezi utoza Lyon Sport yemeza ko mu mukino wo kwishyura bazitwara neza cyane cyane ko ngo ntabwo babafite
ikipe y'Burundi yo yasaga nkaho idefanda ikongera igasa nkaho idukorera contre-attaque ngira ngo babo yitego badutsinze anje yabaye nkurangara banyura muri ra Rwanda rwiwe ariko na makosa agomba gukosorwa kandi kandi navuga nuko kuri urugendo rwacu rurerure dufite umukinnyi wabo ndibaza yuko ikipe ntabwo batuyifitiye ubonye ko twanayirushaga umukino utangira kurindira nzira so nibaza yuko ntabwo batuyifitiye ikipe
ikipe izasezerera indi hagati ya Lyon Sport na Lydia Ludique Burundi Sport for Africa izahita ihura na Mamelodi Sundowns yo muri Afrika y'Epfo Ejo ku cyumweru ikipe ya APR FC yakoze icyo yasabwaga mu mukino ubanza mu guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika ikipe y'abasirikare b'u Rwanda yazimaniye ikipe ya Anseri Union yo mu birwa bya Seychelles ibitego bine byose ku busa bitatu muri byo byatsinzwe na Djihad Bizimana ikindi gitego gitsindwa na Issa Bigirimana uku kwizigamira ku ikipe ya APR FC kuratanga icyizere cyo kuzasezerera Anseri Union igahita ihura na Joliba FC yo muri Mali Tunyarukiye mu mukino w'intoki wa volleyball, shampiyona y'icyiciro cya mbere irakomeje. Ejo bundi kuwa gatandatu mu mikino yari iteganyijwe, harimo uwahuje ibihangange bibiri muri volleyball y'u Rwanda uyu mwaka. Uyu mukino wa Gisagara Volleyball Club na Reg Volleyball Club watangiye isambiri z'ijoro ukarangira hafi saa tanu, warangiye Gisagara Volleyball Club itsinze ikipe y'ikigo gishinzwe ingufu mu Rwanda Reg Volleyball Club amaseta 3-1. Kapiteni wa Gisagara Volleyball Club Vincent Dusabimana uzwi nka Gasongo yabwiye ijwi rya Amerika ko akurikije abakinnyi ikipe ye ifite ngo igikombe cy'uyu mwaka nacyo ni cyabo.
Insinzi yakiriye n'ibyishimo byinshi kuko ikipe ya Rege n'ikipe duhanganye bango kuri kasa mu beri ya mbere ariko twayisimbuye tubaye aba mbere nayo iradukurikira urumva rero n'ibyishimo bikomeye ku ikipe yacu ya Gisagara nkanjye ubwanjye nka kapiteni nanjye birashimishije cyane. Mu by'ukuri iyo urebye uko duhagaze nibazo twagiye tugira bitandukanye by'imvune kandi imvune zikomeye ubu ari umukinnyi waje ugaruka uyu munsi ariko ari nk'umutumwa wa Nelson turagaruka birya nkurikije ukuntu ekipe imeze ari isanzwe n'abakinnyi bana turatubatara tujoininga kubera imvune bafite ndizera nashyiganya yuko byanga bikunda igikomeza
twa cha champion.
Usibye Gisagara Volleyball Club na Reg Volleyball Club indi kipe ihagaze neza abantu bakwiye kwitega uyu mwaka ni UTB Volleyball Club ikipe ya kaminuza y'ubukera rugendo. Yari Claude Munyandinda ikigali.
Ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Umushikiranganji wa Amerika ijejwe imigenderanire n'amahanga yise igihugu cya Iran igihugu gitema kenga mu bijyanye no kwihanganirana hamwe no kurengera ukwishyira no kwizera mu bijyanye no kwizera. Yongeye ko ashimitse yuko ukwishyira no kwizana mu bijyanye no kwizera bitifashe neza na gato muri Iran. Abahani ya gateka kazi na muntu batangaza ko Shamirame Isavi, umutambukanyi wa Victor Beth Tamraz, yahoze ayoboye ishengero ry'abapantekote babanye Asiriya baba muri Iran, yakorewe itotezwa rihagaze ku kwemera kwiwe. Yarabifungiwe imyaka itanu yagirizwa ibyaha bijyanye no guhungabanya umutekano w'igihugu. Mu kwezi kw'indwi, umugabo wiwe yaciriwe urubanza rw'imyaka cumi ku byaha bijyanye n'ivyo. Umuhungu wabo nawe nyene bamwagiriza ibyaha byo guhungabanya umutekano w'igihugu kubera ukwemera kwiwe hamwe n'ibikorwa bya se amubyara. Abakurikiranira hafi ibijyanye n'agateka ka muntu bavuga ko abahindura idini bakaba abakristu ubuzima bwabo bubandanye kugira migwa. Mu mwaka uheze harafunzwe abakristu bashika kuri cumi baciriwe urubanza rwo gufungwa ikiringo kirekire. Itotezwa ryabo mu idini ry'ababahayi naryo nyene rirabandanya. Ikigo cerekeye agateka ka muntu muri Iran gitangaza ko Azita Rafizade, umwigisha w'abanyabahayi, yabwiwe ko inzira imwe yonyene yotuma arekugwa ari uko yokwihana agasaba imbabazi kuko ba yaratanze inyigisho z'abanyabahayi ku mbuga ngurukana bumenyi. We n'umugabo wiwe Paiman Kuskbagi Bempi basanzwe batanga inyigisho z'ababahayi kuva mu mwaka w'2015 bagiriwe ibyaha byo guhungabanya umutekano mu gihugu kandi bitwa ko ari umugwi utemewe n'amategeko. Nk'uko vyashikirijwe na Donald Trump ku munsi wo guhimbaza ukwishyira no kwizana mu kwemera no kwizera ku itariki 16 z'ukwezi kwa mbere, Amerika ni intwari mu bijyanye n'ukwishyira n'ukwizana kw'amadini. Akavuga ati, "Nitubona ko Amerika ariyo yonyine ifise uburyo bumwe bwo kwiyumvira, ati tuzokora ibyo dushoboye byose kukugumya umutwaro wo kugenduza no gushiraho amategeko yo kugwanya ikumira ry'uburenganzira bwo kwishyira n'ukwizana mu byerekeye ukwemera. Muri ako kiguro twizera yuko muri kazoza hazogiraho buri muntu wese azobasha gukurikira icyo umutima umutegetse agasenga bivuye ku kwemera kwiwe."
Ibyo byari ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko Radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1:30 za mu gitondo kuri kilohertz 7,350 kilohertz 9,815 no kuri kilohertz 11,905. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12:30 zo ku mugoroba kuri kilohertz 13,630 kilohertz 15,460 no kuri kilohertz 17,530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika, Washington DC. Mu Kirundi no mu Kinyarwanda ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha naha bihumurije amakuru mwayagejweho na Aloyse Bigirimana. Nshimiye abadufashe ku buhanga bw'ibyuma, washyize hamwe ibi biganiro ni Fatuma Karara Alimasi. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Mu izina ry'abagenzi banjye bose mbashimiye kuba mwateze amatwi no gukomeza gukurikira ibiganiro byacu. Mbifurije kandi amahoro y'Imana. Mugire ibihe byiza mwumva radio yanyu Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.